ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Leta y'u Rwanda irahakana ibirego byo gushyigikira umutwe wa M23 bikubiye muri raporo y'itsinda ry'impuguke za Loni kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Leta y'u Burundi iri mu biganiro byo kunagura imigenzeranire hagati icyo gihugu n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi.
Turaraba aho tuvuye, aho duteye, tuko turaja kugira ngo turabe ko biriko bigenda neza, hari kitageze neza bishobora gukosora kugira ngo imigendanire igende imera neza gusumba.
Ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Albert Shingiro ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Fidele Niyongabo na Toma Kamirindi, umuyobozi mukuru w'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI Kristalina Georgieva aratangaza ko umugambi wo gukusanya amadolari miliyari ijana yo kurwanya ihindagurika ry'ibihe n'ubukene ku isi wagezweho. Fidele Niyongabo.
Kristalina Georgieva yavuze ko bageze ku mugambi bari bihaye kandi kwa ayo mafaranga hari muri iki gihe. Yabitangarije mu biganiro byariko biba mu ikoraniro mpuzamakungu rigenewe gutora inyishu z'amafaranga agenewe kugwanya inkurikizi z'ihindagurika ry'ibihe n'ubukene ku isi ririko ribera ku murwa mukuru w'Ubufaransa, Paris. Imbere y'iryo koraniro, Georgieva yari yatangaje ko ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI cyari kigikeneye iyindi miliyaridi 40 y'amadolari kugira gishike ku yakenewe. Uwo mugambi watangajwe bwa mbere mu mwaka wa 2019 wari uko ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi bitegekanye miliyaridi ijana y'amadolari agenewe ibihugu bifise ubutunzi bucumbagira. Icyo cyumviro ibihugu bimwe bimwe ku mugabane w'Uburaya byari byadadaje ko wari werekeye iby'uko ibihugu bitunze kurusha ibindi bigurana ayo mafaranga ikigega FMI. Icyo kigega mu nyuma yaho kikagurana ayo mafaranga ibihugu biri mu nzira y'amajambere. Imbere y'ikoraniro ry'i Paris, Ubufaransa n'Ubuyapani byatangaje ko bizotanga ibice 30% by'amafaranga vyatereye mu kigega FMI ku vyerekeye uwo mugambi. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yari yatangaje mu kugurura ikoraniro rigenewe gutora inyishu z'amafaranga agenewe guhangana n'ingurikizi z'ihindagurika ry'ibihe n'ubukene ku isi biriko ribera i Paris, ku kigega FMI n'ibanki y'isi yose bititeguriye neza guhangana n'ibibazo bihanze amakungu muri iki gihe.
Abahagarariye ibihugu bikomeye n'amabanki mpuzamahanga kura mu by'iterambere barimo barabyiga i Paris mu Faransa.
Abakuru b'ibihugu bagera kuri 50 n'abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu bari muri iyo nama iminsi ibiri. Mu kugurura iyo nama, Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron yabwiye abo bategetsi ko atagihugu na kimwe cotegerezwa guhitamwo hagati yo guhangana n'ubukene ku isi no kugabanya imyuka mibi igeramira ibidukikije hamwe no gukingira isi. Perezida Macron yasiguye ko amakungu akeneye gutunganya gushasha ukugena inzego zijejwe amafaranga zokora mu rugamba rwo guhangana n'ivyo bibazo. Yavuze ko ukugena izo nzego zitunganijwe muri iki gihe bitajanye n'ivyerekeye gutorera inyishu ibibazo bihanze amakungu muri iki gihe. Perezida Macron yavuze ko abajejwe gutegekanya imigambi n'abayoboye ibihugu botegerezwa guhitamwo hagati yo kugabanya ubukene no gukingira isi tubako. Mu bategetsi baserukira amareta bari muri iryo koraniro ry'i Paris, harimo umushikiranganji wa mbere w'amazinga ya Barbados Mia Motley yavugiye cyane ivyerekeye kwiyumvira gushasha ivyerekeye uruhara rw'ibanki y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe.
Ministeri y'ubutabera ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gushyikiriza abavoka ba Donald Trump wahoze ari umukuru w'icyo gihugu ibimenyetso abashinjacyaha bwo ku rwego rw'igihugu bakusanyije muri anketi ku mabanga ya Leta tabarega Trump gutunga atabifitiye uburenganzira bwemewe n'amategeko. Toma Kamirindi.
Ibi bimenyetso birimo inyandiko z'ibiganiro abatangabuhamya bagiranye n'inkiko ngenzacyaha za rubanda z'i Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni Miami muri Florida aho urubanza ruzabera. Harimo kandi amashusho abashinjacyaha begeranyije. Ibiganiro bitandukanye Trump yagiye agirana n'abantu banyuranye babifata amajwi babyemeranijweho nawe n'ibyo yagiye atangaza ku mugaragaro bifitanye isano n'amabanga ashinjwa. Guhanahana ibimenyetso ni itegeko kugira ngo abamuburanira bashobore kwitegura urubanza neza. Gusa rero umucamanza yategetse Trump kwirinda gushyira ku karubanda ibimenyetso ashyikirijwe n'amazina y'abatangabuhamya yamubujije kandi kuvugana nabo. Umucamanza yatangaje ko urubanza ruzatangira kuburanishwa mu mizi yarwo ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa munani gutaha.
Murakoze Thomas Kambirindi na Fidel Niyongabo kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongeye kubasuhuza kandi bahi kazi mu kiganiro iwanyu mu ntara. Leta y'u Rwanda irahakana ibirego byo gushyigikira umutwe wa M23 bikubiye muri raporo y'itsinda ry'impuguke za Loni kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kane, Leta y'u Rwanda iravuga ko ibyo ishinjwa muri iyo raporo bishingiye ku bimenyetso bidafatika ndetse n'amakuru atizewe. Ku rundi ruhande, Leta y'u Rwanda iremeranya ibyo iyi raporo ivuga kuri Leta ya Congo. Eric Bagira Ubusa.
Itangazo ryatangajwe n'ibiro by'umuvugizi wa guverinoma, Leta y'u Rwanda iravuga ko iyi raporo ishimangira intambamye ikomeye umutwe wa FDLR ushyigikiwe na Leta ya Kinshasa uteje, cyo kimwe no gukomeza kwiyubaka kwawo ugamije guhungabana umutekano wa Kigali. Ubutegetsi bw'u Rwanda bukavuga ko iyi raporo igaragaza mu buryo burambuye inkunga y'amafaranga y'intwaro ndetse n'iyo mu buryo bwa politiki FDLR ihabwa na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ikanemeza ko ifatanije n'indi mitwe y'inyeshyamba nka FDLR irwana ku ruhande rw'igisirikare cya Congo cyakomeje inshuro nyinshi mu bihe byahise kuvogera ubutaka bw'u Rwanda. Icyakora ku bijyanye n'iby'u Rwanda ruvugwaho muri iyi raporo byo gufasha inyeshyamba za M23 byo rurabihakana. Ruvuga ko iyi raporo yashingiye ibyo ruvugaho ahanini ku bihamya bikemangwa ndetse n'isoko zitizewe zigamije gukwirakwiza ibinyoma ko ubutegetsi bw'u Rwanda aribwo bukwiriye kuryozwa umutekano muke n'ibindi bibazo by'imbere mu gihugu biri muri Congo. U Rwanda kandi ruravuga ko igisubizo rwatanze ku birego bishinjwa igisirikare cyarwo cya RDF bitagaragara muri iyi raporo. Mu isoko u Rwanda ruvuga ko zitari zo kwizerwa impuguke za Loni zifashishije muri iyi raporo, harimo iya Leta ya Congo, abahoze mu mitwe y'inyeshyamba, abagize imiryango ya sosiyete sivili ya Congo barurwanya, hamwe n'abo mu ihuriro ry'imitwe y'inyeshyamba rya Wazalendo bafatanyije n'igisirikare cya Congo. Mu itangazo ryayo kandi, Leta y'u Rwanda irashinja iyi raporo y'impuguke za Loni kwirengagiza umuhate wo gushaka amahoro ku bihugu byo mu karere bishyigikiwemo na Loni. Ruvuga ko yirengagije ibikorwa byinshi bya Leta ya Congo byo kuvogera ubusugire bw'u Rwanda. U Rwanda kandi ruvuga ko iyi raporo idaha agaciro gakwiriye akaga k'itsembwa kugarije abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi, ahubwo igahindukira bashinja ko aribo bwabo bitera iyo mibabaro. Rukavuga ko iyi raporo yirinze ku bwende kugira ikivuga ku mpuruza yatanzwe n'umuryango wihariye wa Loni ku gukumira jenoside mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize no mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ku icwa ry'abatutsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iyi raporo ya nyuma y'impuguke za Loni yasohotse ku wa kabiri w'iki cyumweru ivuga ko ibikorwa by'igisirikare cy'u Rwanda muri Congo byateguwe kandi bihuzwa na General James Kabarebe, umusirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda icyarimwe n'umujyanama mu by'umutekano wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ikavuga ko intego y'ibyo bikorwa ari ukongerera ingufu inyeshyamba za M23 binyuze mu kuha ingabo n'ibikoresho byo kwifashisha mu mirwano yo kwigarura uduce ducukurwamo amabuye y'agaciro mu mugambi wo kugira ijambo muri politiki ya Congo no kurimbura umutwe wa FDLR uretse General Kabarebe ugarukwaho kandi iyi raporo inatunga gatoki abandi ba General nabo ofisiye bakuru mu ngabo z'u Rwanda kukuba aribo bayoboye ibikorwa bya gisirikare by'ingabo z'u Rwanda ivuga ko zirwanira muri Congo ku ruhande rwa ma 23 nyuma yaho iyi raporo isokeje ibihugu bikomeye ku isi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango umwe bw'Uburayi byasabye u Rwanda gukura ingabo zarwo muri Congo. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryasohoze nyuma y'iyi raporo ryanasabaga u Rwanda guhagarika gushyigikira umutwe wa mama 23 wafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yamaganye ubufatanye hagati y'ingabo za Leta ya Congo FARDC n'imitwe inyuranye yitwara gisirikare harimo FDLR wafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iri tangazo Amerika ivuga ko isaba ishimitse ko Leta ya Congo yahagarika imikoranire n'iyi mitwe vuba na bwangu.
Urakoze Eric bagira ubusa Leta y'u Burundi iri mu biganiro byo kunagura imigenderanire hagati y'icyo gihugu n'umuryango umwe bw'Uburayi. Burundi buremera ko hakiri intambwe nini yo gutera mu gukingira ikiremwa muntu no gushimangira demokarasi. Inkuru irambuye Eloge Binekaneza.
Ibiganiro byahuje Leta y'u Burundi n'abaserukira ibihugu bya Buraya mu Burundi barabira hamwe uko uwo muryango wakongera guha imfashanyo Leta y'icyo gihugu byabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro yibukije amenyeshamakuru ko ibiganiro byo kuzindi nshuro byatumye ubumwe bwa Buraya buhanagura ibyo bihano bwari bwafatiye u Burundi. N'ibihano byabivuye ku njyana za politike zadutse bitewe n'ikindi kiringo cya nyakwigendera Pierre Nkurunziza cyateye impari mu 2015 gatanu yaciye atangaza ko kuri iyi nshuro harimo akarusho.
Twaganiriye ibijyanye n'imigenderanire hagati yacu n'ibyo bihugu, turaraba aho tuvuye aho duteye n'ituko turaja kugira ngo turabe ko biriko bigenda neza, hari kitagenze neza dushobora gukosora kugira ngo imigenderanire igende imera neza gusumba. Twavuganye na cyane cyane ibijyanye n'ubutunzi, ibijyanye na imwe twita kuzana abagwiza tunga bakava amahanga mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira tuze turaborohereza kugira ngo baze bakingiwe imitahe y'abakinga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ibyo byose twavuganye, twavuze ibigenda neza, ibigenda nabi navyo katwumvikanye yuko bukebuke tuzogenda turabikosora duhinyanyura gushasha kugira abagwiza tunga bakava amahanga baze ari benshi.
Hari kintu umushikiranganji Shingiro yagarutse ko kidasanzwe ni kibazo cy'agateka kazina muntu cyatumye ibihugu 27 bigize ubumwe bwa Buraya bifatira ibihano Burundi. Shingiro yemeje ko akiri ipfundo rikomeye.
Twavuganye kandi n'ibijyanye no guteza imbere agateka kazina muntu, nababwiye yuko iby'agateka kazina muntu ari ibintu dukora ku neza y'abenegihugu bacu kubera bifasha abenegihugu kwiteza imbere bagakora batuje. Twavuze yuko Burundi burimo demokarasi mugaba ari demokarasi nshyashya ikiri ntonya, hama nawe akaba ari amademokarasi yagiye kuva kera, yuko tutokwibaza yuko tukora icyo gikorwa cyo kimwe mugaba uko dugifise ibyo tubwiza gukosora bukebuke mugaba ko ibyiza byinshi biko birakogwa ibisigaye gukosorwa na tuzobikora ku neza y'abarundi bacu kandi nabo nyine bafite icyo bafasha bagafasha kugira ngo cikorwa kigende neza.
Ubumwe bwa Buraya bwo bwibutsa ko butigeze butererana abarundi naho bwahagaritse gucisha amahera mu minwe ya Leta. Martina Borovac Pekajovic cegera c'ubuserukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi niwe yavuze ku izina ry'uwo muryango.
Nous devons préciser néanmoins que nous restons et nous avons resté tout ce temps auprès du peuple burundais.
Tubwirizwa kwibutsa ko muri ico gihe cyose tutateranya abarundi kandi ko tutahagaritse imigenderanire. Turafasha mu byerekeye imibano, amagara y'abantu, amasoko ntanganguvu, indero, inyubako n'ibindi.
Mu nama yo kuri uyu wa kane kandi havuzwe ikibazo cy'umutekano muke wo mu buseruko bwa Congo. Umushikiranganji Shingiro yashimagije intererano no kwitanga kwa Perezida Evariste Ndayishimiye ageza gutorera umuti cyo kibazo. Mufaso ni Martina Borovic Pekajovic nawe yahagarariye umwe bwa Buraya yagarutse ku kintu kiraje ishinga uwo muryango, intambara iri hagati y'Urusiya na Ukraine. Uburundi bwanse kugira ubuhagaze muri izo ndyane ariko bwakira umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu mu mpera z'ukwa gatanu uyu mwaka bushimangira ku bwigenge bw'ibihugu bubwirizwa kubahirizwa. Ubwo bwigenge Albert Shingiro yongeye kugaruka ko abonana n'intumwa z'umwe bwa Buraya.
Ibindi twavuganye n'ibindi tugiye gukorana mu minsi iza kugira ngo ibyo twavuganye bitagenda neza dushobore kubikora tuzuzanya kandi twubahana. Si bimwe umwumva kera avuga ati aba baratanga itegeko ku bandi, tuvuga tuzovugana twubahana ku neza yacu no ku neza yabo, kuko murazi yuko atagiye gucicana kibaho igihugu cyose gifite icyo gifasha ikindi n'ikindi gifite icyo gifasha ikindi.
Ubumwe bwa Buraya bwafatiye ibihano Leta ya Burundi mu ntango z'2016 aho uwo muryango wahagarika imfashanyo ucisha muri Leta. Mu kwa kabiri umwaka uheze ibihugu bigize uwo muryango byarafutse ibyo bihano, ariko kugera ubu ntibyatangura gusubira gucisha amahera mu minwe ya Leta. Eroje Burika neza, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Leta y'u Rwanda iravuga ko yiteguye gufasha umurundi uwo ari we wese wifuza gutaha mu gihugu cye. Umubare w'abarundi bahungiye mu Rwanda batahu kugenda ugabanuka, bamwe bakavuga ko batarizera umutekano muri icyo gihugu. Desire Hatungimana.
Mugihe hariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu hariwe impunzi igenekezo rya 2020 za kuno kwezi, Leta y'u Burundi yarongeye gushishikariza abarundi bahunze gutahuka mu gihugu cyabibarutse. Leta imenyesha ko abarundi bahungutse bakiranwa ugweze kandi ko babayeho neza aho bashikiye mu mihani wabo, igatera kamo abakiri mu mahanga gutahuka kwifatanya n'abandi barundi kubaka igihugu cyabo baterere mu iterambere. Umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu n'umutekano General de Brigade Bonasinze Celestin yamenyesheje ko amahoro yiraye mu Burundi.
Abarundi bahunguka bavuye mu bihugu bitandukanye bakiranwa ugweze mu bihugu cyabibarutse. Leta y'u Burundi izobandanya yakira abenegihugu bayo mu ntumbero y'uko bose baterera mu iterambere, kugira ngo Burundi ugere kuri rya hangiro ry'uko Burundi buzoba ari igihugu cifashe mu mwaka w'2040, kazoba n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060.
Impunzi z'abarundi baba mu ikambi ya Mahama bamenyesheje ko kuba mu gihugu cyawe ari viza, ariko ko uwo mutekano abategetsi bavuga atawo babona. Bamenyesheje Radio Ijwi rya Amerika ko umunsi bazoba bawizeye 100% atawuzorinda kubararika.
Igihugu cy'amapfukiro turagikunda kandi turacishimira cyane kuba twasubirayo. Ariko gushika kuri iyi saha ntabwo novuga ngo none musi turagiye, kuko ntiturigera twumva yuko hari umutekano ku buryo ibintu yakwishimira ngo ndagiye.
Gusubira mu gihugu ni uko amahoro ataraboneka. Uwumva muri we amahoro yabonetse umutima waragenda, ariko muri rusange ntabwo twese amahoro araboneka ku buryo twafata gahunda yo gutaha.
Iyo umuntu ariko arahunga ubonye abandi bagenda, ugomba kugenda kuko ushobora kurangaraho gato ukagiye ukabigenderamo. Ariko mu guhunguka nako, iyo ubonye umutekano wawe ko wuzuye ugomba guhunguka. Ubonye umutekano wawe utaraboneka ugomba kuba utegereje.
Kwibishatse Jean Bosco arongoye impunzi zibaho imahama abibona cyo kimwe n'abarongoye, asaba ariko abavyipfuza kandi babona ko atantambamye zihari kwitabira kamo ka Leta.
Nabagiye bamwe n'abandi bataha ku bushake, hari utwagiye tubona bariko baragaruka nitoreka nitwo deya kutakivuga tugiye bagaruka, abari mu giturage twumva baragarutse kubera umutekano muke mu gihugu twaje tuvamo cy'u Burundi. Rero mucamake kumbure nabari hano n'abandi barumva amakuru, kuko isi urazi ko ari umudugudu, barumva amakuru bakumva bimwe n'ibindi bigatuma kumbure nawe arafisa ku gatima ko kugenda bihinduka.
Igihugu cy'u Rwanda cyahaye indaro impunzi z'abarundi kuva mu mwaka w'2015 kimenyesha ko gikorana neza na Leta y'u Burundi mu gutahukana uwo wese avyipfuje. Umushikiranganje Kayisire Marie Solange mu vyajejwe harimo impunzi amenyesha ko n'uno munsi woshaka gutahuka biteguye kumufasha gushika mu gihugu cyamwibarutse.
Ubundi gutaha ku bushake ni bimwe mu bisubizo birambye bigenerwa impunzi no mu mategeko, ariko gutaha ku bushake biterwa ni igihugu wahunze, umutekano uhari n'icyo wahahungaga. Iyo rero bibaye stabilize ushobora gutahuka ku bushake. Twabonye guverinoma y'Abarundi yifuje yuko abaturage bayo batahuka ndetse iranabifasha, turabaherekeza. N'ubundi hari Abarundi bagihari bataha buke buke, buri wese mu gihe yumva yuko umutekano ufite turamufasha gatahunga
mu Rwanda kuva mwaka wa 2020 kugeza mu mpera z'ukwezi kwa gatanu uno mwaka HCR imenyesha ko impunzi z'abarundi 33,753 zimaze gutahuka kugushaka kwazo leta y'u Burundi yamyerekana ko yifuza ko impunzi zotahuka bigaragarira mu ntumwa zagiye ziraja mu bihugu bitandukanye byahungiyemo abarundi kumvisha impunzi uko mu gihugu byifashe kugira zitahe mu kwezi kwa 12 igerekezo rya 19 umwaka wa 2022 intumwa za leta y'u Burundi zirongoye na Lieutenant General Ndayambaje André umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu zaragendeye impunzi ziba mu gisagara cya Kigali no mu ikambi ya Mahama izo ntumwa zamenyesha impunzi ko zotahuka kuko amahoro yagaruse mu gihugu muri leta y'u Burundi bamenyesha ko ahi igikorwa cyo gucura abarundi bahunze kigeze bishimishije bamenyesha ko ku mpunzi z'abarundi barenga 400,000 bari barahunze Burundi kuva mu mwaka wa 2015 hadutse indyane za politiki 210,773 gushika mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2023 bari bamaze gusubira mu ngo zabo basaba abandi bakiri mu buhungiro gutahuka kuba igihugu cyabibarutse ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi ku isi HCR kwigenekeza rya 31 uku kwezi kwa 11 umwaka wa 2022 vyerekana ko Tanzania yarimo impunzi z'abarundi benshi bakaba bangana n'2,635 yakurikirwa n'u Rwanda 48,339 Republika ya Demokarasi ya Kongo 41,836 bena Uganda yarifise impunzi 40,290 Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Inteko Nshinga Amategeko y'u Burundi yatoye itegeko ryemeza uko leta yakoresheje ingengo y'imari mu mwaka 2021-2022 inkwirirambuye Thierry Vendayishimiye
Mumvo n'imvano umushikiranganje ajejwe ubutunzi yasiguye kuri iyo neguro y'ibwirizwa ifise akarusho kuko hazihwezwa amafaranga yakoze co kimwe n'ibikorwa byaranguwe Odese niyo nzima ntasiga inyuma ibikorwa bizorangurwa mu gihe kiza
Kwizera yuko muri ibyo programu bifite hazaba harimo akarusho ugereranije n'uwo mwanya abantu bafashe bamaze hafi kwezi kose bamwe bose bari kuragerageza gushyira mu ngiro rubijembe yuko itangura nuko bamaze kwishyira mu ngiro baravuga ibintu bazoyikoresha ibyo aribyo twizere yuko hazaba harimo akarusho imaze kuja mu ngiro tuyikurikirana rero tushyiramo imboni zikurikirana kugira ngo ibikorwa byateguwe bizoje abindi bizoja mu ngiro
Hari rero bamwe mu bashinga amateka berekana amakenga afatiye ku ngurane zirenze urugero zishobora kugira ingaruka ku mafaranga leta izokoresha ku mwakuza bafatiye ku kugene ayategekanijwe agenda yongerekana avuga ko bishobora kugira ingaruka ku mafaranga leta igiye gukoresha hisunzwe ibikorwa n'umwimbo bizotanga
zigenda zidunga kane anane bwanye magari kuri andi tunayitegere igenda iradunga kane anane bice muri ibi byo kuyageta faveur de bon d'autre trésor de zigigation na chaque fois dans le budget programme situation risque que produisa
Uyo mushinga amateka na wabaza ko mu gihe amafaranga yakoreshejwe mu yindi myaka atigeza aja habona ko byo babigira inkurikizi ku butunzi bw'igihugu.
Nyakwa mushikiranganje n'umuhinga yugirisha tubariye. Aramabije twagiye turatura canke abari ngati biratwe kuva madeni bisetti kuduga. Ariko amarwa dore gwima n'ama konti kandi ayo mabije atigeze aja habona kugira ngo haboneke twise. Nyakwa mushikiranganje n'amazi kwiyo atangwa n'ishura gutera mu butunzi bw'igihugu.
Kuri iyo myitwarariko yose y'abashinga amateka umushikiranganje Odase Niyonzima yishura ati
kuri angetema zimwe zidunga hano ko tutagiranye cyane muri 2020 hari yabaye amadeni menshi cyane cyane ideni ryagiye kuduza cyane n'amadeni yafashe muri programu ya subvensioni zange kuko leta yafashe ideni ya subvensioni zange imyaka itanu iyifatira rimwe rero byaciye bituma rero muri 2020 Ani tumani tili nchini wa mwosu kusumbani, kusumbini ya Tumizi ya yukubu, na wazo wani tumani tili ye Hazi wa progresi, kusumbani na umani
Ina mashinga mateka y'u Burundi ya avuye yakira Irani mezi yoneguro y'ibwirizwa wa rigenga mafaranga ya kule shenjwe Mwaka wiyo mbibili na mirongu wili na rimge Ushiri wubi mbibili na mirongu wili na kabili Jiraz Daniel Ndavirave ni wa irongo ye
Mekanone watu dode kuko, ilakuna kani vila tungani
Imiliyari imfungwa zirenga 1500 nizo zari zitegekanijwe gukoreshwa muri uyu mwaka, ariko iyo neguro yerekana ko hakoreshejwe ayagera kuri miliyaridi 1900. Umushikiranganje w'ubutunzi yasiguye ko yarenga ko yavuye ahanini ku makori yiyongereye mu kigega cya leta. Mu byashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe ikigega cya leta, nawe yigeze yereka inama nshingamateka igisata cyakoresheje amafaranga menshi. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Hashize iminsi itandatu mu Burundi hakoreshwa inoti nshya, abaturage bashubije inoti za kera z'5000 n'iz'10,000, ariko kubona inshyashya biracyari ikibazo. Umugezi wacu ufite niyo ngabo yabajije Faustin Ndikumana, umuyobozi wa Parcelle, ishyirahamwe rishinzwe gukangurira Abarundi guhindura ingendo, akaba n'umuhanga mu by'ubukungu uko ikibazo cyifashe.
Ikintu twaronze mu manya nk'uko ivuga ko ubwo bwa mbere twari tumenyereye ko inoti mu kuzihindura bazihindura kubera zishaje cyangwa zoroshye kwigana cyangwa bashaka gushyira ko ikibutso gikomeye cya politiki ku noti. Mugabo urabona bavuga ngo hari abantu bafite amahera mu mazu, hanyuma ngo kugira ngo bafatwe cyangwa bayagarukane bayanyegurure, nicyo twagiye tuva kwa nyamukuru. Mugabo urumva ingene cyatunganijwe ibintu bidaciye bidatahurira, kuko ubwa mbere carihuse ngwine mu minsi 10 kugira amafaranga bavuye mu gihugu, ube wazanye ayandi mashasha logistike, uburyo bwo kubikora byari bigoye kubishyira ku buryo buhagije, kuko ahandi kiri yo wakimara umwanya muremure. Kandi ikindi batatahura ni uko bavuga ati n'uyafise ntarenze miliyoni 10 kuzana, cyangwa ari umuntu adandaza akomeye ntarenze 30,000,000, ukumva yuko n'ubundi hari bavuga bati n'ubundi nayo anataza ntacyo bizaba bitubwiye. Ugaca wumvira ati abo aba yafise nabo nyine twashoboye kumenya abo bantu abari bo, twaravuze tuti bihenze turonka icyegeranyo tumetere nabo ni bande barondegwa bafite amafaranga yaguye mu mazu, hanyuma ikindi rabagwa mu imporo baca benshi kuko twabivuze. Hari abantu ashobwa mu mporo kubera kubika amahera mu nzu mu Burundi ntibyari bibujijwe, nta tegeko ribibuza, kandi abantu bari barigishijwe no kutagira ikonti muri banki nta tegeko ribibuza.
Ku bwanyu rero icyo gikorwa cyo gusubiriza izo noti cyarihutishijwe nk'uko mubibona?
Cyarihutishijwe, ariko ndabona ko jewe numva naho bari ko bashaka abazizana bazifite mu mazu, aho kuma bwa tizana tubahindurire byatuma ahubwo abantu bamenya abo bantu abari bo, ukabona ati naka ibwabo ndi wari wicaye gutyo kumubitsa amahera menshi mu nzu, rero ukabwira ati uguza n'amakone turabe muyazane ku makone, abantu bakugura amakone bagashyiraho kumbure bakabaha umwanya bakabahindurira. Twaca tubona rero abariko barayanyegurira n'ingene bagenda barahindurirwa ari ubukebu, na raporo yabo yacu ishobora koroha kuvuga ati aya mahera yarabanaka, naho uvuga ati reka tubabaze ubukebu bw'iyo bayakura cyangwa iyo baba bariko barakora, niko twabyumva. Mugabo byacu biba byihuta cyane nicyo bituma hari abantu rero bagwa mu mpore.
Ku bwanyu nizihe ngaruka mubona biriko biragira haba ku batanze amafaranga ku giti cyawe no ku butunzi muri rusange?
Ubwa mbere ho twese byaradukoraho ku icyo gihe no muri iyo ndwi amahera bagenda gutora siyo wipfunze, hari abantu twari twafashe ko ibintu twamaze indwi tutariko turabariha twasanga nabo bahagaze, hari abacye baravuga ati kugira ngo tureke no guta umwanya reka twugare tuzusubira gukora ibintu ari uko iyo turufumbi iheze. Se rero kudanza nyine kwacu rwa peritibe niyo shifre d'affaire kuri bamwe, hariho rero n'abantu nk'imitahe cyangwa ibintu ariko barakora kaca k'abahagahuma abantu kuyirambereza nk'utuntu nk'inkayo ruguru canke bikorera utuntu cyane cyane abantu nyine ba ruguru basanga hari ababiguyemo, n'abandi rero umwanya wabaye muremure bagiye gutona umwanya munini urumva baratanga izo noti barindiriye izindi nubaka batarazihunga, urumva ariko baragura ibyo bakeneye, urumva muri rusange ayo mafaranga cyatari makeyi ko amafaranga bari karatuna mu gihugu kugira amafaranga akomere cyaciye gihagarara kubera izo noti zagiye ziraboneka ku mwanya ukwiye. Rero n'uburyo rero bw'abantu bariko barashikira ibyo bifuza, urumva rero abaguyemo rero ntibabura. Hari n'ikindi rero abantu bagomba amarasaga no mu mazumba ntitwashoboye kubamenya, turarindirije raporo twumve icyo umuntu yungutse, kandi urabona izo noti nazo nshyashya zikugwa ku mahera menshi n'inzu zizana ugaheba n'izindi zigikomeye uko ziya zo mirongo cumi n'umunani zari zigikomeye, urumva zimwe zizohira mu nzu izo nazo nshyashya zije kuri ku nini mu buryo bwo kuzikora. Urumva rero twaza tuti rero amahera y'amadovize yarasohotse kubera izo noti zimwe zigikomeye, abantu ntawuza bari bo yuko bafashwe matiranafashwe ngo tubabone, urumva ngo tubone ayo mahera basubije ku makoni ibyo rero byagumye mu gihugu ituma tuvuga tuti icyo gikorwa nibaza yuko ari ukuntu ari gutosorwa neza gusumba.
Murakoze, ndabashimiye.
Hano dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara. Mbashimiye kuba mudutega amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Dukomeje kandi gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: igipfunsi gitamiye ntikiguhe, ntikivuze induru ngo wumve. Murangize icyumweru neza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.